Minisitiri yahereye mu vya politike y'Uburundi President Evariste Ndayishimiye yarayemereye urwaruka rwo muri Republika Demokarasi ya Kongo kuzorufasha mu kurwanya u Rwanda afata nk'umwasi wa Kongo n'Uburundi. President Ndayishimiye yabivugiye Kinshasa ku murwa mukuru wa Kongo mu nama yagiranye ejo kwa Mungu n'urwaruka nk'imboneza y'umwe bwa Afrika mu gisata c'urwaruka amahoro n'umutekano. Ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Pierre Claver Nyonguru.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntaje umuntu mu gusubira kwagiriza u Rwanda kwa rwo mwanzi wa karere kose ka Afrika y'ibiyaga binini. Evariste Ndayishimiye ari Kinshasa ku mugwa mukuru w'igihugu cha Congo yavuze ko ari muri iyo ntumbero aheruka gufata ingingo yo kugara imipaka igihugu ciwe gihana n'u Rwanda. Kuri we nico tembagaza ubutegetsi bw'uwo yita umwansi iyo gishigikira. Ndayishimiye yabitangarije Kinshasa kuri uyu wa Mungu aho yari yagiye gushigikira mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi kurahirira manda yiwe ya kabiri inyuma y'amatora yaheruka gutsinda. Ati twarugaye imipaka kuko twabonye ko batubeshe kuko ntibahengeshanije kugaburira no guha indaro abatugwanya. Ibiro bikuru by'umuharire detabara biri mu Rwanda. Nivyo ubwo butegetsi butwemerera n'ukwiyorobeka gusa kuko ntibigeze babaduha. Aho tugeze rero tubwiriza kubananya urugamba gushikaho n'abanyarwanda batangura kwikura ko ubwo butegetsi kuko nibaza ko n'urwaruka rw'abanyarwanda rudashobora kwemera kuba nk'imfungwa mu karere. Yicaye iruhande y'ibendera ry'umuryango w'ubumwe bwa Afrika nk'intumwa yawo mu gisata c'urwaruka, Perezida Ndayishimiye yabwiye urwaruka rw'abakongomani Kinshasa ko yiteguriye kubafasha kugwanya uwo mwansi.
Si nous avons notre voisin qui nous agresse qui
atyo dufise umubanye mubi akora ibyo ashoboye byose ngo atudurumbanye dukorere hamwe natwe kugira ngo tugwanye uwo mwansi. Ariko ica mbere mwebwe abakongomani muje hamwe mufatane mu nda hanyuma abandi tuzoza kubasahiriza aho mugejeje. Mubishatse twotegura ihuriro muri ubwo rwego rikabera i Bujumbura rigahuza urwaruka rwo mu karere. Iyo nyifato y'uwo mwansi wacu ari wo Rwanda nibaza ko abanyarwanda atari wo mutima bafise kuko igihe imipaka yari yuguruye babaye aba mbere mu kwisukira iwacu ku kiyaga cha Tanganyika. Aya majambo yakiriwe nabi mu Rwanda naho leta ataco ira yavuga ko ubuserukira u Rwanda mu gihugu cy'u Burundi. Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yamaze kuyiyamiriza ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Yagize ati ntivyumvikana ingene umukuru wa kimwe mu bihugu bya Afrika atangaza ku izina ry'ubumwe bwa Afrika ko azofasha abanyagihugu gutembagaza ubutegetsi bwavuye mu matora yemewe. Ibi bisigura ko yahemukiye bagenzi we bamwizeye muri ico kibanza kandi yaciye kubiri n'amaha me y'uwo muryango. Mondwe zibire ziheze Ndayishimiye yarugaye imipaka ihuza ico gihugu no Rwanda. Inyuma yaho abamenyesha makuru mu Rwanda babajije icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda kwa bu Burundi burondera ari nabo nkwezi ya marere ku bwa Perezida Ndayishimiye bari mu Rwanda. Ari mukuru arinda icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda ntiyatomoye mu nyishu yiwe.
Muzabaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi bivuga
ndabaza oya se ntabwo uzi kubaha cyangwa
atahiye ngo kubera icyo ushaka ko tujya kubivuga kandi tukubwira yuko tukiteguye ko nibagaruka mu nzira y'imishyikirano icyo kibazo kizakomeza kuganirwaho.
Kunsubiza ko aba bantu nkubajije bari mu Rwanda ubigize ibanga kugira ngo ibiganiro bikomeze.
Ntabwo u Rwanda rugomba gukora icyatuma icyo ari cyo cyose ibiganiro bidakomeza.
Perezida Ndayishimiye ubu afatwa nk'umukunzi w'akadasohoka wa Congo. Ibi byaribonekeje kuri uyu wa gatandatu ku kibuga citiriwe Le Martyr i Kinshasa aho ibirori byo kwimika Perezida wa Congo byariko biracishwa ikibiriraho kuri radio na televiziyo vya leta. Abamenyesha makuru n'abariko barakira abashitsi bagize bati
ah! Qui venait de signer des accords militaires avec la RDC
Uburundi buherutse gusinya amasezerano ya gisirikare na Congo. Uburundi bwashigikiye RDC mu bihe bikomeye kubera ubushotoranyi bw'u Rwanda. Uburundi ntibufise intumbero imwe n'u Rwanda rusotora RDC. Murabo buryo prezida w'u Burundi ahawe icubahiro hano muri Stade des Martyrs. Tumaze igihe tubivuga, ndayishimiye yarafashije RDC mu buryo bukomeye. Ndayishimiye araryohewe cyane. Murabo buryo abakongomani bamwakiriye.
Alors, ovationné par le public, il est très content.
Prezida w'u Rwanda ntiyari yagiye muri ibyo birori. Ibirori biheze, ndayishimiye yabonetse afatira hamwe ifoto imwerekana ari kumwe n'umwe mu ndongozi nkuru z'umuhari w'abagwanyi biyita Nyatura, igice cyise abazungu Robert Seninga, cyagirizwa n'amaraporo menshi ya ONI kwimba amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko ku mugoroba wo kuri uyu wa Mungu. Inyuma y'amajambo ya prezida, ndayishimiye uyu mukuru w'igihugu yakiriwe na mugenzi we wa Congo. Ibiro by'umukuru igihugu cy'u Burundi byanditse ko prezida ndayishimiye yari yagiye gukeza prezida Tshisekedi. Pierre Clavini, inkuru ku bwijwi rya Amerika.